Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, niyedirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanayabagezaho duherereye mu mago yacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Rwanda haravugwa urupfu rw'abasore babiri bishwe n'abapolisi bazira kutubahiriza ingamba za leta zirimo kuguma mu rugo mu rwego rwo gukumira ikwirakwiza rya virusi ya corona. Uyu avuga ko yabyiboneye
amasasa 3 niyo yavuze. Ubwo nge mbiba ngombwa ko nsubira inyuma kuko ntabwo nagutana njya kwitura mu byo numvise ntazi nuko bigenze. Ndakuzamuka n'amaguru nyamara kuzamuka n'amaguru sanga abayinzego za gipolisi na daso n'umuyobozi w'umurenge n'imodoka iruhande rwabo haryamye imirambo ibiri.
Ubwo ni umuturage wo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo ingamba zafashwe n'abaminisitiri w'ubuzima bo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba mu guhangana na virusi ya corona, ndetse n'amakuru y'uko igikomangoma Charles wo mu Bwongereza yanduye virusi ya corona. Ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Igikomangoma Charles wo mu Bwongereza yanduye virusi ya corona. Eugenia Mukankusi araduha inkuru irambuye.
Itangazo ryatanzwe na Clarence House, inguru y'icumbi ry'ibwami mu mujyi wa Westminster i Londres mu Bwongereza, kuri uyu wa gatatu ryagize riti yagiye agaragaza ibimenyetso byoroheje ariko ku busanzwe ubuzima bwe bwifashe neza. Umugore we Camilla na virusi ya corona bamusanganye, bombi ubu bishyize mu kato mu rugo rwabo muri Ecosse, kimwe mu bihugu bigize Ubwongereza. Yaramaze iminsi mike abonanye n'umwamikazi Elizabeth, ubu uvugwaho kuba ameze neza.
Muri Zimbabwe abaganga bazindukiye mu myigaragambyo yo kugaragaza agahinda baterwa n'uko badafite ibikoresho byangombwa mu guhangana na virusi ya corona.
Abaganga bo mu bitaro vya leta mu gihugu ca Zimbabwe bagararije akazi uno munsi ku wa gatatu kuvyo bavuga ko ari kutaba bafise ibikoresho bihagije vyo kwikingira umugera wa corona. Ni mu gihe uwo mugera utanguye gukwiragira mu gihugu aho igisata c'amagara y'abantu gisa n'icasenyutse. Umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga muri Zimbabwe Tawanda Chakada yatangaje ko abaganga ari bo bashobora kwandura umugera wa corona kurusha abandi. Yamenyesheje ko bazasubira ku kazi niyo leta yafata ingingo zikwiriye harimwo inyambaro n'ibindi bikoresho byo kwikingira uwo mugera. Chakada avuga ko muri iki gihe 5 abitayeho. Abaganga majana n'amajana bari basubiye ku kazi mu kwezi kwa mbere inyuma yuko bagararije akazi mu kiringo c'amezi 4. Basaba kongererezwa umushahara no kuronswa uburyo bwiza kurushiriza bwo gukoreramwo. Abategetsi ba Zimbabwe bamenyesha ko abantu 3 bamaze kwandura umugera wa corona mu gihugu.
Leta y'Ubushinwa yafunguye intara ya Hubei hagati no hagati mu gihugu. Thomas Kamirindi niwe utugeza iyo nkuru.
Iyi ntara ya Hubei yari maze amezi 2 ifunze. Virusi ya corona yaturutse mu murwa mukuru wayo Wuhan, umujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni 11. Nk'uko ibinyamakuru bibitangaza, ahantu hose abantu bategera amabisi na gari ya moshi hari uruvunganzoka. Imihanda yari yuzuye imodoka nyinshi. Abaturage basohokaga muri Hubei nk'abashaka kuyihunga. Leta y'Ubushinwa yafunguye Hubei yose guhera saa sita y'ijoro, usibye umujyi wa Wuhan wo ukiri mu kato kugera ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4. Hubei, intara ituwe n'abantu miliyoni 50, niyo yashegeshwe cyane mu Bushinwa na virusi ya corona, yahitanye abarenga 300,000. Minisitiri w'intebe w'Ubushinwa Li Keqiang yihanangirije abategetsi b'inzego z'ibanze kutongera guhishira icyorezo nk'uko leta ibirega abayobozi b'intara ya Hubei.
Barakoze cyane bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya na amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda ahavugwa urupfu rw'abantu babiri bishwe barashwe na polisi mu karere ka Nyanza aho ni mu ntara y'Amajyepfo. Ayo makuru avuga ko abo basore bazize kutubahiriza ingamba za leta zigamije gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Amakuru y'abasore babiri bivugwa ko bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo yatangiye kumenyekana ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Ababibonye babyumvishe bavuga ko umusore witwa Jean-Claude Nyiramana na mugenzi we Emmanuel Nyandwi ariwe bishwe barashwe n'abapolisi bari mu mugambi wo kugenzura iyubahirizwa ry'ingamba nshya za guverinoma zo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Bivugwa ko hagati ya saa 11 na saa 12 z'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri, Jean-Claude Nyiramana yari kuri moto mu murenge wa Nyagisozi, akagari ka Kabuga, mu midugudu wa Nyamito bo mu karere ka Nyanza. Abapolisi daso n'inzego z'ibanze bamuhagaritse arabyanga, ageze imbere abona guhagarara. Umupolisi umwe amusanganiye amusaba ibyangombwa ngo yabyanze, baragundagurana kugera we na mugenzi we bicwa barashwe. Iyo bavuganye na Flash FM yatangaje bwa mbere inkuru ngo yari hafi yaho rusasu rwavugiye.
Haragerayo neza numvise amasasu atatu niyo yavuze. Ubwo nge mbibangombwa ko nsubira inyuma kuko ntabwo nagutana njya kwitora mu byo numvise ntazi nuko bigenze. Ndakuzamuka n'amaguru nyihamara kuzamuka n'amaguru sanga abinzego za gipolisi na daso n'umuyobozi w'umurenge n'imodoka iruhande rwabo haryamye imirambo ibiri. Abagabo babiri nabonye bishwe. Mpageze nabajije abamwe mu baturage ndabaze se babantu kandi abantu baryamye hangaha babazize iki, barambwira ngo aba bagabo babashe kurwanya inzego z'ubuyobozi bibangombwa ko bihita bitabara bahita babarasa.
Birakekwa ko mu bishwe barashwe haba harimo umwe wari utwaye moto bivuga ko ngo yari yaratorotse igisirikare.
Uwo mugabo umwe nguye n'umusirikare ngo bishobora kuba yatwishe igisirikare, yaje ngo ari kuri moto baramuhagarika, mageze hirya ngo moto asa nkwihagarika ayivaho aragaruka abaza icyo bari bamuhagarikiye, batangira kumubaza amagambo mbega nk'abashinzwe umutekano. Nibwo ngo yese atangira we gushaka kubarwanya, afata abapolisi araterwanga kubita hasi ngo abapolisi babiri. Ubwo uwa gatatu we wabibonye yese afata ngo imbunda ahita aresa wa muntu n'undi muntu waje arwanirira wa mudezanta nawe ababigenemo babaramurashe.
Ku murongo wa telefone Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU, Madame Marie Michel Muhoza, yemeza iby'aya makuru. Yavuze ko ibiri kuvuga kuri iyi nkuru byose bikiri gukorwaho iperereza.
Iperereza ryatangiye rikusanya ibintu byose biri kuvugwa bakabyegeranya bakazabishyira ku munzani kuri bukamenyekana. Byose rero biri gukorwa. Ubundi amategeko ateganya ko iperereza rikorwa mu ibanga. Iyo dukoze iperereza tukarangiza tugasanga harimo ibyaha twoherereza ubushinjacyaha.
Sirimwe si kabiri si na gatatu humvikana impfu z'abicwa barashwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Impamvu zikunze gusobanurwa zikavuga ko abasivile baba bashatse kurwanya inzego z'umutekano. Muri ibi bihe bidasanzwe, guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ingamba cumi nshya zitegeka buri mutura Rwanda kuzubahiriza hirindwa ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19. Ingendo zitari ngombwa zirabujijwe kandi gusubijwe muri izo ngamba. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ubwo yagarukaga ku iyubahirizwa ry'izo ngamba, hari kuri televiziyo y'igihugu umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yavuze ko baba abanyamaguru ndetse n'abagenda n'ibinyabiziga bakiri kuzikerensa uboshye icyorezo COVID-19 ntacyo kibabwiye. Umuvugizi w'igipolisi yavugaga ko kuri uyu wa gatatu biza kuba ibindi kubatazubahiriza.
Nejo abo batumvishije batumva iyo myitwarire aho mu masoko, abo bagenza amaguru mu mujyi bigaragara ko nta kintu kibagenza mu by'ukuri, abo bagenda mu binyabiziga byumvikana ko mu by'ukuri nta kintu kibagenza, nanone turabararitse nk'uko ejo twari tubararitse byarushaho gukomera.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byaramukiye mu biganiro bifunguye aho abaturage bahamagaraga bagatanga ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo izo ngamba zirusheho kubahirizwa. Benshi bagahuriza ku kuba leta yagomba gufata iya mbere igafasha abakene kuko ngo hari abo bigoye kuguma iwabo mu ngo kandi ari bambara ubukeye. Aba bari kuri Radio na TV 10.
Umuntu urya ko yavuye mu rugo rero biragoye kugira ngo abe yarasevinze. Rero abo bantu ntibarebwa uburyo bafasha, babarumbwe mu midugudu bakore nk'ikintu kiri imajensi nk'uko n'indwara yaje itunguranye, noneho barebe ukuntu bafashwa. Nonese nibafata umuntu bakavuga ngo baramufunze cyangwa bamuciye amande, umuntu wabuze icyo agaburira abana azashobora kwishyura amande bamuciye kuko yagenze? Niwe mu bushishozi barebe uburyo abantu bafatanya. Dufite amahirwe wenda abantu baracyarwaye ntabwo barapfa, ariko se nidutangira no kubona abantu bishwe n'inzara biragenda bite?
Sinzara ko ariyo yica umuntu nabi gusumbya indwara. Ubwo n'umuntu urwaye ko bamuha ibiryo wavuga ngo umuntu nabi umunsi gusa ngo birahagire se? Kandi bazi ko abaturage mu Rwanda bakenye nabo barabizira uko babyirengagiza.
ubwo tuvuga ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi muri rusange, hari ba rubanda rugufi bari baraje mu mujyi wa Kigali ufatwa nk'izingiro ry'ubuzima bwose bw'igihugu, bari baraje gushaka amaramuko, ariko kubera buri wese asabwa kuba ari iwe mu rugo, abakoraga imirimo yo mu rugo n'abandi bashebuje babaye babirukanye. Hari video iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga igaragaza abasore bahisemo kunyura igishanga cya Nyabarongo basohoka muri Kigali kuko imihanda yinjira cyangwa isohoka mu murwa mukuru igoswe n'inzego z'umutekano. Abasesengura iby'iyo video bagasanga ubwabyo byateza izindi ngaruka uretse n'iki cyorezo. Tugumye kandi kuri izo ngaruka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, humvikanye umuturage wo mu karere ka Kamonyi ku Ruyenzi wariwe n'ingona. Muri ibi bihe buri wese asabwa kutagendagenda nta mpamvu. Uyu wo mu kigero cy'imyaka 35 nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bwa Kamonyi ngo yafashwe n'icyo gikoko ubwo yajyaga kuri Nyabarongo kureba niba umutego yari yarateze harimo amafi. Hari n'abari kubisesengura maze bakanzura ko nk'uko mu 2013 hashyizweho ikigega Agaciro Development Fund mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo kuba ngo kibarirwamo miliyari zisaga 50 z'amafaranga cyagombye kugoboka abantaho nikora, bakagaburirwaho baraho kwirwa bagendagenda bakanabihururamo n'ibizazane. Ibi biriho mu gihe kugeza duteguriye inkuru mu Rwanda hari hamaze kubarurwa abantu 40 banduye icyorezo cya virusi ya corona. Eha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba haravugwa inama yahuje abaminisitiri b'ubuzima bo mu bihugu bigize ako karere. Iyo nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, yari igamije kwiga uburyo ibyo bihugu byatabarana muri iki gihe aho ako karere nako kibasiwe na virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru aratubwira iby'ingenzi byaganiriweho n'ibyo bagezeho.
Inama idasanzwe ihuza abashikiranganji b'amagara y'abantu mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko yabaye kuri uyu wa kabiri inyuma y'umutaga, yakozwe ku buhinga bwa none bwa video conference kugira ngo birindikize cy'umugera wa corona ubona ko kimaze gufata ibihugu bine byo muri ako karere. Mu ngingo nyamukuru zacetswe ko harimo ko uwo mujyango ugiye gukoresha uburyo ibikoresho n'abaganga bawo mu gutabara aho uwo mugera wamaze gufata abantu. Ibyo bikoresho bigizwe n'imashini zo muri laboratoire, imodokari rusehabaniha canke ambulance zirimo imiti, abaganga na laboratoire ngendanwa, laboratoire mobile mu gifaransa, uburyo bw'amafaranga n'abahinga. Vyinshi muri ivyo bikoresho biri ku cicaro gikuru c'igisata c'amagara y'abantu ca EAC i Bujumbura mu Burundi, igihugu atamugwayi wa coronavirus arabonekayo, yamara batari bake bakavuga ko uburyo budakwiye bwo kubitaho mu gihe boboneka. Ni bikoresho vyatanzwe n'umugambi w'Abadagi ujeje iterambere JZ mu gihe akarere kari gahanganye n'ingwara ya Ebola. Abahinga bavuga ko ivyo vyuma bishobora no gupima ibimenyetso vy'umugera wa corona. Hemejwe ko buri gihugu muri EAC kizohabwa bene izo modokari rusehabaniha zirimo ibikoresho vyose vyo gupima coronavirus zine, cyane cyane ibihugu bine bimaze kugaragaramo uwo mugera ari byo u Rwanda, Kenya, Ubuganda na Tanzania. Hashyizweho kandi umugwi w'abahinga mu by'ubuganga wa maho wo kugenzura ingene umugera wa COVID-19 wifashe mu karere ka EAC. Uwo mugwi uzoba ufise uburyo n'ubuhinga uzofatwa nka mpanuzwa jambo kugira ngo utange impanuro zibereye mu gihugu kanaka icokogwa mu maguru masha, maze uwo mugera ntubananye kurandagata. Hasabwe kandi ko ingingo zose zofatwa zo kugabanya uguhurira hamwe kw'abantu benshi nk'amashuri, amasengero, ibibuga vy'umupira n'ahandi, hamwe no kwigiza inyuma inama canke ibikorwa bihuza abantu benshi muri iki gihe. Aha igihugu gitungwa gatoke cane no Burundi, aho kuwa mungu abakirisu bagihurira mu nsengero, imisigiti iruguruye, amashuri aracakora, amasoko, ibibuga vy'umupira w'amaguru, imodoka zitwara abantu benshi mu gisagara n'ibindi biracakora. Iki gihugu mbere atagihendutse mu ndwi zibiri kizotangura ibikorwa byo kwiyamamaza mu ntumbero y'amatora ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu kuza. Naho umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uhanura ko ibikorwa nk'ivyo bihuza abantu benshi bihagarikwa, umuvugizi wa leta y'u Burundi aherutse kubwira Ijwi rya Amerika ko amatora ari ntabanduka. Prosper Ntawamiye:
tuvyizere, twashize imbere Imana, rene baza ku meza abiri atatu iyo ngwara izova yatujijwe, numvise ibintu bigeze tubishyire mu kwizera. Urubanza rw'amatora ntibukuka, amatora azoba. Murakoze.
N'igihugu cya Tanzania amashuri n'amasengero aracakora. Cyo kimwe no Burundi, perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yavugiye mu isengero rya Katolika asanzwe anasengeramo ku Imana izobakingira uwo mugera.
Viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali, kwa sababu kila tunapoomba mahali ambapo huwa ni final ni kwa Mwenyezi Mungu, kila mmoja katika imani yake tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atuepushe na janga hili. Mungu anaweza kila kitu.
Umuryango wa EAC urashimira ibihugu vyamaze gufata ingingo ruhasha nk'u Rwanda, Uganda na Kenya byugaye imbibe bigahagarika ingendo z'indege, bikugara amashuri, insengero, ibibuga by'imipira n'ibindi bibanza bihurirwamo n'abantu benshi. Abashikiranganje bamagara y'abantu muri EAC barahanahanye ivyiyumviro kandi n'ingene bofashanya mu kugwanya ico kiza. Bemeranije ko igihugu kizonanirwa kigakena abaganga canke ibikoresho gishobora kwitura ikindi kugira ngo kigifashe hamwe no gutizanya ibikoresho. EAC isaba ibihugu bigize uwo muryango kwigiza kure injyane za politike byoba bifitaniye kugira ngo bisenyere ku mugozi umwe mu kugwanya umugera wa corona. Yamara hanti byoroshe kuko nko hagati y'u Rwanda n'u Burundi ijisho atari ryiza, ndetse hari n'amanama menshi abera mu gihugu kimwe abava mu kindi batayitaba, bamwe n'abandi bakibaza ingene umugera wa corona uzohava ubagahuza imiryango muri EAC. Abo bashikiranganje bemeranije ko bo kwicunga kuko naho uwo mugera utarashika mu babanyi wadutse. Aho twavuga nka Sudani y'Epfo atabagwaye bari bwibonekezeyo, aho twateguriye inkuru ariko ibihugu bibanyi nka Somalia n'Uganda bikaba biwufise. No mu Burundi aho twaheza iyi nkuru nta mugwaye yari bwibonekezeyo, ariko ibihugu bibanyi nk'u Rwanda, Kongo na Tanzania coronavirus iriyo. Abagwayi barenga 70 baramaze kwibonekeza mu karere ka EAC. U Rwanda nibwo ruzi imbere n'abagwayi 40, hagakurikira Kenya, Uganda na Tanzania. Ibi biharuro biguma bihindagurika kumwanya kumwanya. Cyeclave ni inkuru Kigali kubwije ujya America.
Kubakunzi kubanywanya ibijwi rya America, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio ijwi rya America yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Ingira ubuzima bwanyu, ubwabo mubana nabo muturanye, mukomere cyane.
Indwara y'ibibembe iracyaboneka mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Dufashe urugero rwo mu Burundi, abantu babarirwa hafi muri 400 nibo bazwi muri Minisiteri y'Ubuzima ko barwaye ibibembe. Muganga Pancras ntibarufata akura mu mugambi wa leta ushinzwe kurwanya iyo ndwara, yaganiriye na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi amubwira uko iyo ndwara yandura n'ikiyitera.
Indwara y'imibembe ni indwara iterwa n'umugera. Umugera w'indwara y'imibembe uca mu bihimba by'ubuhumekero, nabuza uca mu muhemu, hanyuma ukaterwa n'umuntu abagwaye umubembe, bigaca mu muhemu bigafata abantu batagwaye imibembe. No kuvuga byerekana rero ko ata muntu n'umwe adashobora kurwara umubembe, aba umwana, ubukuze, umugore, umugabo, umutunzi, umukene, nta muntu n'umwe adashobora kwandura indwara y'umubembe.
None se ubwo umuntu yabwirwa n'iki ko arwaye iyo ndwara? N'ibihe bimenyetso bigaragara iyo umuntu ayifite
iyo ndwara y'imibembe? Ikimenyetso cya mbere ni ibara ku mubiri, ku rukoba. Amabara arashobora kuba ibara rimwe, amabara abiri, amabara atanu. Yari amabara atarenga atanu tuvuga ngo umubembe utarakomera cyane, umubembe uvuga ugakira atangorane ziriho. Iyo umuntu amaze kugira amabara menshi arenga atanu tuca tuvuga tuti aje kwivuza yarateze, aba igeze kuri indwara y'umubembe imwe isenze ikaze umuntu wa mubembe wandukira n'abandi bantu. Ikimenyetso ni ayo mabara, hanyuma agaca atangura gukongatara mu ntoki cyangwa mu birenge.
Ayo mabara muvuga mwatubwira uko abasa naho abaherereye? Hari ukuntu umuntu ashaka kureba ku rukoba, ku ruhu, akabona utubara tujya gusa n'umweru, hari utubara tw'umukara, hari utubara dutoya, hari mabara aba manini ku mubiri, hari nayo umuntu aba yaravukanye ukabona ko igice kimwe ari umukara, muntu yabitandukanya gute kugira ngo amenye ko ari indwara y'imibembe
umuntu abonye ibara ku mubiri wiwe iryo bara rirashobora uraze ukurukoba rwawe rusa uzubona ko urukoba rwahindutse ihati irindi bara utahorana hanyuma ikintu rero kigoye ku ndwara y'imibembe abantu baribona ko amabara menshi harayo bapfukanye harayo bafite ibara ry'umubembe ntiribabaza nta musonga wumva ntabo babari wumva nico gituma abantu babaye imibembe baca kwivuza bate kubera iryo bara nta na kimwe ribagira iryo bara rishobora kuja ku mubiri ahariho hose ahantu haboneka n'ahataboneka nta hantu na hamwe iryo bara ridashobora kuja iryo bara aho rigiye hari aho rica ahantu wowe utabona akaba abantu aribo bakoreye ati urafise ibara aho ku mubiri iryo bara rero rirashobora kumara igihe kitari gito iyo ritagiye ahantu ubona hari abantu rero badakunda kuja kwivuza iryo bara kubera ata musonga rigira ntibagenda kwivuza bakuma bibaza ati n'ibintu bisanzwe nayo iyo ndwara iba iri kuyakura ibijyana ababariye batanga iryo bara rica rizana mu ntoki bagakongatara cyangwa mu maguru batevye aho agateba akazi rikomere batevye n'izo ntoki cyangwa nayo mano akazoteba acika kubera uwo mugera ubw'umubandanya mu bihimba byose by'umubiri
ye muti umuntu niyihutire kujya kwa muganga iyo agiye kwa muganga aravurwa iyo ndwara igakira
nkaha mu Burundi wacu mu mavuriro yose mato mato yo mu Burundi turavura iyo ndwara barapima turafite abaganga barayivura abapfuzi barayipima bagatanga imiti imiti ni ku buntu nta mayira batanga abarwayi kandi tukonse abarwayi baje hakiri kare nababariye amabara atarayarenga atanu uwo muntu afata imiti amezi atarenga atandatu aba yakize neza hanyuma uwuce yateze amabara yararenze atanu uwafata imiti amezi ashika cumi n'abiri mugabo umuntu wese amaze gufata imiti ataragira ibikomere intoki zitaracika bose barakira
ugomba kumubaza muganga ibimenyetso byerekana ko umuntu yaba yafashwe n'iyo ndwara uko byaba bimeze nkabaza nk'ikiringo iyo ndwara ishobora kumara umuntu iyo yatanguye gufata nk'imiti bagomba ko ashobora gutanga ibimenyetso simusiga ama kongera akatubwira nicyo bakibitera iyo ndwara icyo yoba ibako na cyane cyane ko mu Burundi usanga cyane cyane muri ibihugu bya Afurika abantu usanga hari ibyo bafungura bidakwije ingaburo ugaca usanga indwara zica ziba nyinshi muri Afurika yotubwira icyo byoba bivako no kugira ngo umuntu ashobore kuyikingira ibintu ashobora gufata kugira ngo amagara aguma ameze neza y'abantu
urakoze cyane Noah
yego numvise ibibazo byiwe mbereye guca nyuma cyane cyane abaza ati iterwa n'iki nk'uko nabivuze iterwa n'umugera witwa mycobacterium repre uwo mugera rero iyo winjiye mu muntu aho ariyo guca mu mpwemu iyo winjiye mu muntu akomeye biva n'abasoda biwe abasoda b'umubiri abafise nkenda bameze icyo bita imenite yiwe nkene bimeze iyo asanze afise imenite imeze neza bisa abasoda b'umubiri bakwiye uwo mugera ashobora kuzomara mu mubiri wiwe imyaka itari mike uwo mugera urashobora kumara imyaka ibiri urashobora no gushika ku myaka mirongo ibiri atabimenyetso biraboneka umuntu akawugumana hanyuma ati ibimenyetso none n'ibindi ibimenyetso bigiye gutangura ni ya mabara yo ku mubiri ashobora kuba ibara rimwe icaho utabona birashobora guca ku misusuru yashobora guca mu nda ntagihimba cy'umubiri na kimwe kidashobora guca ku iryo bara iryo bara rero uribonye aha tuvuga tuti umuntu wese yibonye ku ibara cyangwa urumuri ati urafite ibara ahantu uwoja kwa muganga kwa muganga nibo bashobora gusuzuma ati uwo ni umubembe cyangwa n'ibara y'indwara yo kurukoba niho rero ibyo bimenyetso ikintu kigoye ni uko atamusonga ubabara naho twavuze tuti nahateba agateba gakonga atari intoki nahakora ku muriro ariko aracana ndasha ntababara nicyo gituma abantu bataza kwa muganga hakiri kare
urabona ko besi hari aho usanga ku mubiri hatangiye kuza ko ibintu by'amatasa nyine amabara nk'uko ariko arabidusigurira rero ntawe uzi ko ahoba aba ari iyo ndwara kandi atabihorana kabita na bweno kumabuta yoye isi ze na uzire kubuwa viva kuli kukwara wa nubeshu sanga bafashwe n'ibintu bikabafatara nyene amabara kaza ku mibiri gasanga hamwe hari irabura handi halere gasanga n'ibintu nyene byabatera tari ko bahora bamezere sinzi ko byo babisanira
muganga icyo kibazo cyano wa kirasa n'icyo n'abajije mbere n'umuntu yabitandukanya gute uko umuntu agenda kura ni nako n'uruhu rushobora kugenda ruhindura ibara mwamubwira neza uko yamenya niba ari ibibembe
icyo kibazo ni ciza cyane icyo kibazo bica dushaka ko abantu bose bumva dushaka ko abantu bose umuntu yibonye kwibara ntibaze ngo nicyo navukanye ngo namavuta nisize cyangwa n'ibiki ibara ryose ubonye ku mubiri rimaze iminsi cyo genda kwa muganga honyine niho bazo gutandukaniriza ko ari ibara ry'indwara yo ku rukoba cyangwa indwara y'umubiri nta muntu yashobora kwibarira wenyine ati iri ni ibara risanzwe cyangwa n'indyo umubiri nshaka ko abantu bose bafata kwa muganga habegere
kugira babasigurire. Ye. Alexi uranyumva?
Ndakumva.
Ye, urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda yese. Iyo ndwara ye umuntu yayirinda gute sifatite umuti wayo nta rukingo yabifite.
Urakoze cyane Alexi. Muganga Pancras.
Yego murakoze. Ukuntu dushobora kwirinda indwara y'imibembe no kuyisuzuma hakiri kare umuntu agafata imiti ya kirikare nababariye
ayo mabara muvuze umuntu akoze ahari ibara ashobora kwanduza undi cyangwa ni amuhumekeyeho ko mwavuze ko ica mu mwuka bagiteri ica mu mwuka
uyo basind iyo umuhe ufise ibara umuntu ashobora gukorana murashobora kwicarana murasangira byose nta ngorane ica mu bihinda by'ihumekero mu mwuka ntihashobora kuyandura honyine kandi umuntu ashobora kuyanduza nujya afise umurembe umuntu ku mubiri amaze kurenza amabara atanu babivuga ngo ni umubembe w'imigera myinshi imigera imaze kuba myinshi imigera ari mikeya afite amabara atanu nta ngorane mugabo amaze kuba kugira imigera myinshi arayanduza urumva kugira umuntu arwaye imibembe ntumutinya turakora na zose turakora ko natwebwe turabaganga nta ngorane iriho ndashobora guca kwanduza kandi tuganaba bariye ni umugero uko ugiyemo urashobora kumara imyaka 20 ata kimenyetso uragira bipfa n'ingene abasoda b'umubiri bakora nibyo yavuze ati nk'ahantu bamerewe nabi agize gute urumva abasoda b'umubiri bagabanutse n'izindi ndwara zirashobora guca zinziramo
ye Alexi uranyuzwe hari cyangwa hari ikindi kibazo gisigaye
baga aburiya akuriya kubatizwa mu mazi menshi bakiramo abandi bantu w'imitekerezo cyageze nk'ahantu runaka abantu ntibakanduzanya
muganga
oya umuntu afise indwara y'umubembe ndashobora kwanduza abandi biciye mu mazi basange cyangwa muri pisine cyangwa mu kubatizwa basuka amazi bayasuka ku bandi abo ntibakwiriye kwanduza yanduza amuhumekeye umugera ukinjira muri we ugaca kinjira mu maraso
twakire na Pierre
ni mu ntara ya Muyinga mu Burundi kuri iyi ndwara muri mwe muravuga yatangiye kudasubira bagifata none hari ukuntu abakurambere baba baragerageza kuyisubira
nashaka kumumenyesha yuko indwara y'umubembe iriho kuva kera cyane na Yezu Kristo ataraza ku isi indwara y'imibembe yariho hanyuma abantu bakora imibembe kera bavuga ko ari ipfumwe akoze ibicumuro byinshi ari igihano cy'Imana baca bagenda bakabashira ahantu hamwe bakabegeranirizaho nta muti wundi babaha hanyuma biguma bitera imbere biratera imbere gushika ari naho batanguye kubegeraniriza hamwe babafasha nk'ibyo bikomere babafasha ibintu baba bakeneye mugabo nta muti uraboneka nashaka kumubarira ko umuti wa mbere w'umubembe wabonetse mu 1940 niho batangura gutora umuti wa mbere
Uwo yari muganga Pancras Ntibarufata ukora muri programu ya leta ishinzwe kurwanya ibibembe yaganiraga na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Ni kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kwa mwaduteze amatwi. Nshimire Fatuma Alimasi Karala badufashije kwegeranya aya majwi. Kurifuriza umugoroba mwiza.